Polisi yasiguye kwa abo bantu bari bafashwe ku igenekerezo ya gatatu mu Kakaro uyu mwaka w'2022 batabanza gukoregwa amatohoza ariko na wundi muntu ijwi ry'Amerika yabashije kuvugana nawe ngo abyemeze. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye akamenyesha ko binjiye mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu Rwanda.
Uyu umugabo yaraje gutwara uyu mugore niko twumvise ko bari baje bava mu gihugu cy'u Rwanda ariko bagiko bagomba kuja mu bubiri abajejwe yo gushungera ikibuga cy'indege barababonye baragira amakenga hanyuma basha barakwikirana bukebuke barakora amatohoza baranatsinda barafata ibi bitabo by'inzira byose cyo yaje kwavuye mu Rwanda aho yitwa Ntunzu Rwanda Salama hanyuma baramufatana n'iki yagomba kugerageza guca aje mu bubiri.
Umuvugizi w'igipolisi mu Burundi anavuga ko uyo mugore yarungikiwe igitabo cy'inzira cyo mu gihugu cy'u Bufaransa na mubyara we abayo. Hakurikijwe ibyo polisi ivuga, icyo gitabo cy'inzira cyerekana ko yitwa Akariza Juliette yagicishije mu Rwanda. Uwagirizwa yaba yaraciye agitwara mu Burundi kugira ngo atagikoresha mu kugenda mu Bubiligi kuri iryo zina ry'Akariza. Ku kibuga cy'indege i Bujumbura, polisi ivuga ko uwo yaciye anyegeza pasiporo yiwe y'ukuri yari yakoresheje yerekeza mu Burundi kugira ngo biboneke ko asubiye inyuma. Igipolisi kikavuga ko yagerageje gutanga igiturire kugira ngo ibyo yifuza bishikwe ko. Igipolisi cy'u Burundi kikamenyesha ko ingendo yabo bantu bafashwe icafuze igihugu.
Mu kwerekana yuko ku kibuga cy'indege guhitaha kw'abantu boshobora kuhaza bagakoresha ibitabo bya magendo cyangwa bitari by'iwabo bagashobora kuhaca batanze igiturire. Byo rero mwumva ko byoca bituma bitanga ishusho ribi cyane ku gihugu cy'u Burundi. Bikanagiteranya n'amashyirahamwe amwe amwe mpuzamakungu cyane cyane ayabajejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu ndege.
Ijwi ry'Amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu barongo y'amashyirahamwe ahananira agateka kazi na muntu mu Burundi ngo bagire icyo bavuga kuri abo bafashwe. Ndayikenguruka Josias arongoye ishyirahamwe Burundi Sekuru imbere y'amategeko avuga ko ari ikimenyetso cyerekana ko leta yahagurukiye kugwanya amabi akugwa biciye mu gutwara abantu hanze mu buryo butemewe.
Kubera ko ibibuga mpuzamakungu nka nk'iki kibuga cya Aeroport National Mercure Ndadaye cy'u Bujumbura iyo dutransite bagiye kurondera ubwo buti hanze n'abatransika bashobora kuba ntahaca baje nabo kurondera bo batwara. Rero kubona uno munsi ku kibuga cy'indege gufatirwa abantu bagiye muri ubwo buryo butemewe n'amategeko kuri sobe n'ikimenyetso cyiza cyane.
Ndayikengurukiye Josias avuga kandi ko kuba abo bantu babiri bivugwa ko ari abanyarwanda berekanywe bitanga icyizere ko bazokurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko kutaha kibagira.
Natwe twari kuba twizeye neza yuko uburenganzira bwabo nabo bubahirijwe. Rero kuba ari abanyarwanda birashobora guca bigira imisiguro kubera musanzwe muzi yuko Burundi n'u Rwanda imigenderanire naho iri kuranavuka ariko itari meze neza muri ino minsi. Ariko nawe ari umukongomani cyangwa umutanzaniya cyangwa uwundi uraza yuko igikomeye ari icyo cyaha yakoze atari
kuva hadutse kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'2015 nta munyarwanda n'umwe yari bwafatigwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'u Burundi kiretse abagiye bafatigwa mu ntara zihana umupaka n'u Rwanda nka Kirundo, Muyinga, Kayanza na Ngozi. Abo bakaba bagiye basubizwa u Rwanda bagirizwa kurengana imipaka batabifitiye uruhusha. Pierre Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.